ni ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika risamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ni wa mwanya tubashikiriza ikiganiro muri isanga mwumva buri munsi kuva saa kumi gushika saa kumi n'imwe amasaha y'Ubujumbura mu Burundi n'Ikigali mu Rwanda. Umunsi wa kabiri tuganira ahanini n'abakenyezi n'abigeme, rero tubahaye ikaze mu kiganiro cy'uyu munsi aho tugiye kuganira nabo.
Muri isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa kumi.
Mu gihe abakenyezi n'abigeme babandanya kwijukira imyuga yitiriwe abagabo mu Burundi, ishirahamwe rishasha Upendo rije kugerageza gukemura ikibazo cy'ubushomeri mu bakenyezi n'abigeme. Iryo shirahamwe ririko rikora umwuga usanzwe witirirwa abagabo cyane imisore, n'umwuga wo gutwara amapikipiki n'utuduga two kunguruza abantu two bita tuk-tuk cyane bajaje. Uwiriyoboye ni Mademoiselle Belize Nahimana, aba akongera agakorera mu ntara ya Gitega ku mugwa mukuru wa politiki y'igihugu cy'u Burundi. Avuga ko afise indoto yo kubona abigeme bize n'abatize bifuza gutangura umwuga mushasha bava mu bushomeri bagatangura gukora. Avuga ko vyonafasha abigeme kuva mu buzima bwo gutwagwa umwanya n'ibindi bibasamaza kandi bikabatwara mu ngeso mbi. Niwe mutumire wacu mu kiganiro cy'uyu munsi, agiye kutubwira byinshi byerekeye iyi migambi agiye gushyira mu ngiro mu ntara ya Gitega n'ahandi mu gihugu biciye muri iryo shyirahamwe Upendo. Belize Nahimana, kaze neza mu kiganiro muri isanga.
Murakoze cyane.
Turagushimiye ko wadufasha kano kanya ko kutubwira byinshi kuri uno mwuga usa n'umwuga mushasha mu gihugu cy'u Burundi, aho tutabona cyane kenshi abigeme cyangwa abakenyezi bunguruza abantu ku mapikipiki cyangwa no ku mabajaje. Watanguye umugambi cyangwa iki cyiyumviro cyo kwigisha abigeme n'abakenyezi umwuga wo gutwara amapikipiki ryari, byagenze gute kugira ngo ubitangure?
Murakoze cyane. Umugambi cyangwa iki cyiyumviro natangiye kuciyumvira kuva mu mwaka w'2014 iyo nari ngiheza amashuri y'intango. Ama ntangura kwibaza kubera ko kugira umuntu acatira aronka akazi ahejeje biragoye, ntangura kwiyumvira ikintu cyomfasha kugira ubwa mbere nanjye ndonke ikintu nokora. Ama kuko nari numva nkeneye ko hari ikintu kanaka noshika ko mbona yuko bitonguma nko kuza nk'iciyumviro ariko no tangura no kubisangiza abandi. Niko rero kubona yuko ari ikintu kitamenyerewe no gikora kumbure vyozana umusaruro mwiza. Ndatangura kubiganiriza abandi bigeme bakabishima, nkanabaza abandi basore n'abatwara amapikipiki avuga ati ahubwo twubona umukobwa ariko aratwara twese twubura abakiriya. Numva atakinze ari cyiza, bamwe barabishima abandi bavuga ati tuzi bibaho bazogutwenga, ariko numva ikintu cyiza cyane. Rero kuva muri 2014 niho nabwiye icyo cyiyumviro ko kandi nanabona abigeme kenshi barajya kugira ubukwe atari uko bashatse kugenda kugira mariage, ariko ari kubera ko ubukene kumbure bwabafashe bakumva umengo boronka ahantu kanaka baronka ikintu cyangwa ugasanga bagiye mu bindi bintu bitari byiza kugira bashobore kuronka amafaranga. Ariko cambona ati iki kirashobora kudufasha katugabanira ubushomeri, katugabaniza bya bintu dukora atari uko tubishatse, ariko ari uko twagize ubukene kikadufasha. Numva rero nogikora nabicanira nizera kandi n'abigeme nakibwiye bamwe baragikunda. Ndatangura rero kuyibaganiriza.
None moto canke tuktuk bajaju cyari ikintu wari usanzwe ukunda kugendera ko cyari ikintu wiyumva ko kwiga ni ikintu ni kuki wiyumviriye moto ico gihe?
Mu bisanzwe narakunda kubona iyo ubu nfashe moto ngiye nk'ahantu kanaka nkabona ingene ari amahera umuntu aronka menshi kandi umengo ntiyakoze cyane rwose canke ngo agende urugendo rurerure. Hanyuma mbona ni ikintu gishobora kuzondera inyungu atamutahe muremure cyane nashizemo. Hanyuma ndagira nsanumva birangiwe ko narakunda kugira narumva nezerewe ndiko ndakora ikintu kitamenyerewe ku bakobwa cyangwa ku bakenyezi. Numva rero ndakwiye kuzokwiga gutwara moto cyangwa tukutuku. Hari igihe nahora ndaniyumvira ngo nzohava niga ngira ivyo kubaka basi nyene numva urimbo nokora ikintu co kitari kimenyerewe basi kubigeme cyangwa kubakenyezi.
Wari ufise none abagenzi bashobora kukwereka ingene moto ikora, ingene moto igenda ico gihe waciye utangura kuyiga canke yavyaciye bigenda gute?
Icyo gihe mbere yuko nangura kuyiga nabanje kubibwira bamwe muri baba ibazukunda kugenda n'aba banyi hama nkababwira abo bagenzi baje abakobwa barabikunda niho naca mbwira ari umupapa yari umusore icyo gihe ndabimubwira aca mbwira yuko ashobora kunyigisha ariko arondera amahera y'igitoro. Hanyuma biranezere babandi tumaze kubigenza kubera burya mu gushyira mu ngiro ikintu naciye mbanza kubibwira bamwe kubera ko nateza kuronka abo dukorana abumva icyo cyinjiro ko numva atari jyewe gusa nkeneye kuva muri icyo kibazo ariko hariho n'abandi bakenyezi cyangwa abigeme cofasha umuryango cyangwa ku buzima bwabo. Ndakibasangiza barabikunda batanguye turi batatu ndababwira icyo gihe Denis Kenze akatwigisha uramenyera mu nyuma igatoyi yari ikibazo cyabaye hanyuma inyuma kuva nka 2017 turasubira turabyura muri bo muri babandi twari twatanguranye ariho abatashoboye kubandanya hanyuma sinahagaritse kubisangiza abandi dusubira tukaza turagerageza ikibazo nagira cyane no kubyumvisha abo kwinjiramo muri uwo mugwi. Ariko mu nyuma ndatinda ndaronka bamwe 2017 nda nkababwira ariko kubera uburyo butanyorohereza kugira dushobore kwiga nasubiye cyane cyane muri 2020 turabandanya ubu tugeze ku mugwi turi batanu. Wa wundi yatangura twigisha bwa mbere ntiyabandanije nawe hari ivyamugoye ariko nkaca ndano turaraba ingene twiga dukota imoto batwigisha ku masaha mu nyuma rero ubunye turi muri iyo fase yo kwiga kandi dusa n'abahejeje hanyuma dukore rero aya mahera atangure kwizi.
Ego dusubira inyuma gato akumbure abariko barakumva bibaza bati none Belize yoba yari umunyeshure yoba yarize yoba yabuze akazi bigenze gute? Banza twibwire Belize Nahimana ninde muri rusange, ufise imyaka ingahe, wize amashuri angana gute, hama utwongere utubwire niba kumbure n'abandi bigeme bize canke n'abatize ingene bakira uyu mwuga kugira ngo bawujemo.
urakoze cyane. Nitwa Belise Nahimana Kristo, hanyuma ndakunda umwuga wanjye. Narize imanite narayihejeje universite, naragarukira ibya gati gatoya, hariho ibitanyoroheye ariko ndazi ko nayo nzongibandanya. Amafite imyaka 28, naragize ibya leadership muri Mandela Washington Fellowship, hanyuma ndakora na decor interieur. Ibifasha kugira ngo ushobore kuronka ibi uburyo bwo kugira ngo tubandanye twiga ayo mamoto, kubera abo bakenyezi nabo bigeme ndabatengera mu bijyanye no gukota uwo twigisha. Hanyuma naze kuva muri 2014 nari umuvolontaire mu ishyirahamwe ryitwa Burundi Friends International, ama nakorana n'abakenyezi muri Department ya Women Empowerment, nkabafasha muri ibyo nyene byo kugira ngo umukenyezi ashobore kwigenga mu butunzi, akore ibyiwe, simaka turindire akazi, baduhamagare ngo ingo mukore hano, ariko turashobora gukreya natwe akazi kacu.
Ego cyane, ndumva ko umaze gukora ibintu bitari bike, warize kandi nkumva kumengo uravuga n'icyongereza. Waranagize no umugambi ukomeye, umugambi wa YALI, programme ya YALI, Mandela Fellowship, wabwira batayizi muri make yariyo n'ivyo wayikozemwo naho wagiye.
Ego, murakoze cyane. Muri YALI nagiye muri narabonye iyo kintu mvuga ati reka ntange amashansi petetre ndashobora kugira icyo nkuyemo. Hanyuma ndaplayinga muri Mandela Washington Fellowship 2017, ndava selectione ca ndagenda gukora.
Ni ukuvuga ni programme yatangujwe na Perezida Barack Obama muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yo gufasha abajene bakiri bato muri Afurika kunguruza ubumenyi bwabo. Wiyandikishije hehe ngaho? Ni Gitega canke wagiye Bujumbura? Byagenze gute?
Kubera ko ari ibintu bakorera kuri ibintu biri online, hariho hose uri nari Gitega ndabikora. Hanyuma ndavuga ibyo ndimo kubera ko hari n'ikindi gikorwa ndiko ndakora mu ishyirahamwe ndongoye ryitwa Upendo, cyo gufasha abana baba mu ibarabara kugira ngo tushobore kugabanya igitigiri cy'abana bari mu ibarabara. Ndakivugamo kubera ari ibibazo babaza, ndavuga n'uwo mugambi wo gutwara amamoto ku bigeme, gutyo ndabaselekisiyone. Hanyuma nca ngira muri track ya civic leadership. Narizeyo byinshi kandi byaramfashije, biriko biranamfasha n'ubu.
Oya, si cyane rwose, kuko ntiwavuze yuko wagiye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika biciye muri iyo programme. Tubwire neza bumve yuko koko ibintu by'amamoto cyangwa ibyo kurondera umwuga mushasha, byo kurondera kwiyungunganya, ari ibintu byaje ku muntu yarasanzwe amaze gushika ku bitari bike. Tubwire urugendo wagiyemo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kuko YALI, programme ya YALI iratwara abajene b'Abanyafurika bakaza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kongereza ubumenyi. Wahakuriye ubuhe bumenyi ko twumva ko wayigiyemo bisigura ko waje muri Amerika?
Ego, murakoze cyane. Maze kuba kwa applying ama nkaba selectione, naragiye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri eta yitwa Pennsylvania, muri Philadelphia. Hanyuma naho nyene twariga, kubera twagenda kuri universite, ariko universite yitwa Drexel, turiga ibya leadership. Kubera ko mu byo nanditsemo niko ndaplayinga, naravuze ibyo by'abana kandi ndiko ndabikora abana kubafasha. Isaba yuko nize cyane cyane ku bijyanye n'uburongozi, ingene nobikora neza, ingene shobora gufasha aba bakenyezi binyoroheye naho nyene narizemo ibitari bike ingene shobora kuvuga imbere y'abantu bishariyo ibyigwa byinshi nakuyemo kandi biriko biranafasha
ego rero tugarutse ku mwuga wo kwiga amamoto no kutwara kunguruza abantu muri yali fellowship washoboye kubona yuko ari umwuga ushobora gufasha abigeme ari umwuga ushobora gutunganya neza bigakunda ukagenda neza
ego cyane
ego tugire rero muri make uko wifuza kuzorangura uwo mugambi turumva yuko ubu muri fase ya mbere muri mu bikorwa bya mbere byo kwigisha abigeme n'abakenyezi kumenya cya mbere na mbere gutwara amapikipiki bifuje gutangura kuza mu ishyirahamwe ryanyu barabanza bakiyandikisha hama bagatangura kwiga amapikipiki muri rusange abakumva bifuza gutangura ibintu bya mbere mutangura gukora nibi
murakoze cyane muri uwo mugambi ibintu bya mbere twifuza gutangura gukora uretse ko hari ibindi twatanguye gukora ibi byo gusubiza abana bahora mu ibarabara bagasubira ku ishuri bakongera bagasubira mu miryango yabo hariho ikindi aricyo ciki uko abakenyezi n'abigeme bya mbere bariga gutwara amamoto n'amatukutuku kugira ngo biborohere bya mbere baronke nabo uburyo iyo ngunganyo urumva kubera baba bariko bagira nabo kugira biteze imbere baronke uburyo amafaranga nabo bakore kugira binjize amafaranga ku ruhande rwabo hanyuma byongere binadufashe gufasha ba bana bari basanzwe bari mu buzima batorohewe kubasubiza ku mashuri cyangwa mu miryango yabo rero aba mbere abifuza kuza muri iryo shyirahamwe barandika bagasaba ko bakeneye kuza hanyuma tukababwira ibikenewe kugira ngo bashobore kuba bemererwe kwinjira hanyuma bigishwe ibikenewe ko biga
ego none ko twumvise ko wewe warize warashe no gukora ibintu bitandukanye byo kongereza ubumenyi abanyeshuri cyangwa abigeme cyangwa kumburi n'abakenyezi bize cyane cyane bashomereye bamaze umwaka umwe imyaka itatu badakora ariko bakavuga bati barafise lisanse barize barafise umupapuro w'umutsindo iyo ubasiguriye gutangura umwuga nk'uyu ukababwira yuko bishobora kubungukiramo ikintu bakwishyura gute babyakira bate
hariho ababitwenga bavuga ati ako kazi ntikabaho byo nako noja gukora abandi bakabishima bakanantera intege bavuga ati ahubwo natwe turakeneye kuza turakeneye kuyiga ibyo kubera nko muri abo turi kumwe umwe yarahejeje amashuri y'intango ariko arahejeje yunivesite kandi arabikunda ubundi babiri barahejeje umwe niwe atashoboye kubandanya amashuri umukenyezi umwe muri twege ariko bose abarimwo barumva ko atakamaro ko kuguma umuntu yicaye mu rugo atakintu ariko arakora cumi yinjiza n'ijana cyangwa amajana atanu kubera ko amaze kumenya gutwara ashobora kuja kuri tuzita imbuga ku mbuga y'abamotari akabwira umumotari mwetu uno munsi ushobora kumipike agakora hanyuma akaronka akazi kinaruzi uwo munsi ako iri kujya munsi wose yicaye mu rugo atakintu na kimwe yinjiza
ego urashobora kumbure no kutubwira ibyerekeye uko gukura abana mu nzira mu mayira byova muri umwuga nyine w'abamotari muriko muragerageza gutunganya ni bimwe mu byo mwifuza gukemura nabyo nyine biciye muri umwuga w'abamotari kuko numva umengo ni migambi ibiri iri kumwe mu ishyirahamwe rimwe
ego murakoze cyane aba bana bo twaratanguye hanyuma gutangura tubona harimo ibitugora kubera ko bisaba uburyo naho rero havukiyemo icyo kindi cyiyumviro ndetse ko nari ndagisabiye mbona dufatanije ko umukenyezi abaye agize icyo aronka mu kwiteza imbere biza gushobora gufasha na wa mwana kubera ko uwo mugambi umugambi twa twinjiriza ubuge anima kwa buryo twari dukeneye mu gukura mu kugabanya igitigiri cyana bamwibarabara cyangwa abana bari mu buzima butari butoroshe batana n'imiryango yabo bijya uburyo turonka muri uyu mugambi uza kudufasha ukemura cya kibazo cy'ababana.
Birumvikana, birumvikana. None muri make muhejeje kwiga gutwara aya mamoto kumbure mukamenyera iyindi faze mujamwo nyuma yaho niyihe nimwamara gutangura guca amafaranga iryo shirahamwe ryanyu niryo ribafasha kugura amamoto cyangwa gukotesha amamoto moto zozo ziva he bigenda gute?
Murakoze cyane. Kugeza ubu icyo dukora nicyo tugezeho, ntituraronka uburyo bwo kwigurira imoto. Uburyo dushikiriye ni ubw'uko dushobora gukota imoto hanyuma tukayigirako. Inyuma y'iyo faze hakurikira faze yo kuronka uruhushya rwo gutwara. Inyuma y'iyo harakurikira iyindi faze yo kurondera uburyo kugira kuronka amamoto yacu. Kubera ko n'ubundi kuyikota ukora usubiza amahera usanga atacinjiye ciza. Ariko iyo twiguriye izacu naho yoba imwe tukaba turakoresha iyo yashobora indi akavamo n'iyindi hanyuma zazindi zibiri zikavamo tukutuku bikoroha gutyo umukenyezi akiteza imbere biciye muri uwo mwuga utari umenyerewe ku bakenyezi.
Biroroshe none kuronka impapuro zo gutwara ipikipiki ngaho cyane cyane hagati mu gihugu. Biroroshe kuronka permis de conduire, urupapuro rubemerera gutwara amapikipiki, biba bimeze gute?
Biroroshe cyane iyo biciye mu mategeko kubera ko icya mbere ni uko baraba yuko umuntu abazi gutwara hanyuma ibisigaye bakaduha impapuro bizunze amategeko.
Ego none ishirahamwe risanzwe hari ishirahamwe mu gihugu ry'abamota risanzwe rihari ryo muba mwarabegereye kugira ngo mukorane nabo canke mwashimye gukora mwenyene nk'abakenyezi?
Niko nshoboye kubegera ngo dukorane nabo ariko turabasaba impanuro, ndavugana nabo cyane n'abasanzwe bariko bakora uwo mwuga hanyuma bakampa impanuro bakambwira uko byogenda kubera ko nibo batwitangiye imbere nibo bazi umwongo uhuma n'udahuma nibo bazi byinshi muri byo. Rero ni bakuru bacu ntegerezwa kubabaza uburyo byogenda hanyuma kubera ko riba rishyirahamwe risanzwe rikora uwo mwuga natwe duteza kuba munsi yabo duteza kumera nk'abakorana nabo.
Ego bimwe mu bibazo abo wagiye uregera bagiye barakubwira muri uwo mwuga byo babihari n'ibihe mwiteze guhangana nabyo mwiteze kugerageza kwitegurira gukemura canke kugerageza kuronderera inyishu mbere y'uko munatangura byo bari ibihe babaganirije?
Hariho icya mbere cy'uko amamoto aribwa cyane, hari igihe habaho ubusuma bw'imoto uwirika bakayimunyaga hanyuma icyo ni ikibazo cya mbere. Ikindi kibazo ni uko iyo umuntu ariko aratwara ashobora kugira isanganya bifuza bikamugora kubera uburyo aba ariko aranakoresha imoto y'uwundi muntu ugasanga biragoye ko yivuza. Hanyuma ikindi kibazo gikunda kuhaba nuko uko hagwira amamoto ko abakiriya bagabanuka. Uko amamoto aba menshi abakiriya baragabanuka uburyo bwinjira bukaba buke. Nibyo bibazo bashoboye kunganirizako. Yego.
Murisanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngiye ndi hano Kampala, Uganda.
Jende mugisagara cha Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Moto imwe none isanzwe igugwa ngahe kuwifuza avuga ati kumbure ndashobora kuyigurira nkatangura igugwa ngahe.
Moto imwe ikwije byose ibipapuro bisabwa irashika mu hafi imiliyoni 2 z'amarundi.
Hanyuma kuyikotesha hoho bigasaba ngahe?
Kuyikotesha ku isaha ukotesha ku mahera 5,000.
Ku isaha?
Ego.
None ibyo bibazo witeguriye kubikemura gute, cyane cyane kumbure duhereye ku kibazo cerekeye uko kuntu moto zibwa cyane, hari ico muba mwariyumviriye mu buhinga bwo kugerageza ukutibwa amamoto nk'abakenyezi cyangwa abigeme bazoba bari muri uwo mwuga?
Abazoba bari muri uwo mwuga cyane cyane ku bazoba bari muri iryo shyirahamwe ryanjye, ariko ndiyumvira ko icya mbere ni uko uwo bari karatwara wese ariza kuba afite telefone ishobora kuba iri connecte n'uri muri biro ashobora kubona aho uri karatwara imoto ari, kugira ngo nimba ikibazo kibaye, kubera ishobora kuba ari ikibazo cy'ukwibwa kw'imoto cyangwa kikaba ikibazo cyo ari igihe umuntu agira isanganya cyangwa akaba ikindi kibazo icyo ari cyo cyose, kugira ngo byorohe ko wa wundi ariko aramukurikirana bashobore gukominika byoroshe, hanyuma dusabe ubufasha byoroshe.
Ego kuri ico nyene kuvyerekeye umutekano navyo wivuga ko navyo nyene kuko iyi myuga yitiriwe abagabo, imyuga isanzwe ikora abagabo cyane, iyo abakenyezi n'abigeme batanguye kuyijyamo ikintu ca mbere bama bibaza bati none umutekano wanje uzobumeze gute nk'iyitwaye umuntu kuri moto akumburuka mutwara ahantu tarumenyereye cyangwa mwijoro, umutekano amakenga y'umutekano yoyo mwiteguriye kuyakemura mute? Igipolisi mwoba mwaratangiye kwiyumvira gukorana naco, hari ibyumviro mufise by'ukuntu mwo kwikingira umutekano nk'abakenyezi n'abigeme?
Murakoze cyane. Icya mbere ni uko nigira mutafise amasaha yo gutangurira ko gukora no guhereza ko hari amasaha atanemewe n'amategeko umuntu adategerezwa gukora, hanyuma ko igipolisi cyo hano mu Burundi turashobora kugihamagara iyo hari ikibazo kicanye kiriya kibaye, hanyuma turazi yuko batazoreka ko twitaba. Hanyuma ikigira kabiri, kuko haba hari amasaha, hari amasaha aba atemerewe gukorerwamo mu ishyirahamwe, ayo twashoboye gushyiraho amasaha meza atamakenga yodutera. Hanyuma ikigira kabiri, hariho ibibanza tadashobora kurenga kugira ngo umukiriya umuntu ashobora kwakira umukiriya kamubwiye ati njana hana mu hariho ibibanza tuzokwiga, tudashobora kubyiga byose ariko hari ibyo tuzokwiga, umuntu hari hantu umuntu atorenga bivanye na bwa buhinga tuzokoresha bwo kubona bwo gushobora kulokaliza aho umuntu ageze.
Ni kuvuga ko ubwo buhinga bwoba ari nk'ubuhinga bwa application buhinga bwa none haba kuri telefone cyangwa ahandi, ubwo buhinga buratubwira ubwo muri ko muriyumvira gukoresha?
Buhinga tuko turiyumvira gukoresha tuba ari application, nicyo gituma uzo bafite telefone uzo ari karatwara bizo ko bafite telefone smartphone, kugira ngo umuntu ashiremo iyo application byorohe ko uri kuri biro ashobora bashobora gukominika byoroshe akanabona akanamubwira uko byoroshe mu buryo bworoshe cyane mu buryo bushobora kutworohereza gutabaza iyo hari kibazo kibaye.
Mwiteguriye gukoresha izizoba ziri nshasha zitazobagora cyane kuko biri mu bintu bishobora gutwara amafaranga menshi ishyirahamwe mu kwama mikomara zikoresha byo mu byumvira kwiki
ku bijyanye n'icyo kibazo? Icya mbere twifuza gutanguza amamoto mashasha akwije impapuro akwije akiri mashasha, hanyuma baraniyumviriye gushyiraho akamagaze gatoyi kagurishwamo ibyuma bikora amamoto no mu ntumbero yo gutanga kandi akazi kubera kugira tugabanye igitigiri cy'abashomeri. Reho akamagaze gatoyi tuzoshyiramo ibi bikoresho byo guhindura amamoto n'ibindi kugira bitworohere, kubera ko naho ziba ari shasha hari igihe bishika zikagira ikibazo bigasaba ko umuntu aguza ayikoresha kugira ngo ibikoresho tuzaba dukeneye bishobore kuva muri ka kamagaze kacu, hanyuma twongere tunadandaze ku bandi kugira kubera ko ishyirahamwe riguma rikeneye amafaranga kugira ngo dushobore kuguma tugira icyo turonka kitwinjiriza twongera dufasha turonka ingene bidufasha kuri kurepara bya bikoresho twe natwe turiko turakoresha.
Uravuze ikibazo cerekeye uburyo ni ikibazo gihanze amashyirahamwe menshi cyane cyane muri ibi bihe. Hari abantu wabanze gutangura kudodora ko ngo bagufashe, hari abantu mukorana nabo ibijyanye n'uburyo mwiteze ko uburyo buzoza burava hehe, n'abanywanyi bazokwisomamwo uburyo mufise n'ubuhe?
Murakoze cyane. Uburyo dufise burafise uburyo bushobora kudufasha biga ndabutanga ubwo buryo. Nababwiye ko nkora décor intérieur iyo mvuye gukora ivyo narosa ku kazi birafasha gufasha aba bakenyezi bariko bariga bakiri ku ifaze ya mbere, ubwo biranyorohera kubutanga kubera ko n'uburyo nababwiye ko imoto ku isaha bikota 2500 bizo biracoroshe, hanyuma biko ni uburyo bw'ingene duhereye kuri ivyo bike dufise dushobora kuza turabika ayinjiye nitwamara gutangura gukora turashobora kuza turakota, hanyuma kaza turabika yinjiye make make, hanyuma kumbure kazotinda tukaronka uburyo bw'imoto n'imwe bityo buke buke ya imwe ikava tukayikoresha neza, hanyuma ikavamo iyindi iyo yindi ikavamo iyindi ke buke tukagura na tukutuku buke buke tukagura umugambi ugasanga waragwiriye, kubera ko nitwoguma tu arigihe umuntu avuga ngo nzosaba aha canke hariya ariko hari usabye ugasanga naho ntivyoroshe.
Bakunzi ba radio Ijwi rya Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo, turabararika kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira:
Radio Communautaire de la Voix de Mikeno ibunagana ku murongo wa FM 99 n'ibice 7,
Radio Ngoma ya Manio mu mujyi wa Baraka kuri FM 88 n'ibice 8,
Radio Baraka FM nayo mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94 n'ibice 4,
Radio Communautaire La Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99 n'ibice 0.
Naho kubadukurikira muri mu majyepfo ya Uganda, mwakumva ibiganiro byacu kuri Radio Ijwi Riyobora Voice of Muhabura ku murongo wa FM 88 n'ibice 9.
Ni Radio Ijwi rya Amerika iminsi yose kuva ku wa mbere kugeza ku cyumweru.
Radio Ijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Turi muri wa mwanya w'ikiganiro muri Isanga. Tubibutse ko ku munsi wa kabiri tuganira ku bibazo by'abakenyezi n'abigeme, tuganira cyane cyane ku buzima bwabo, amagara yabo n'ibindi byinshi byerekeye iterambere ryabo. Uno munsi turiko turaganira n'abariko baragerageza gutangura umwuga wo gutwara amapikipiki, umwuga usanzwe witiriwe abagabo, umwuga w'abamota abunguruza abantu bakoresheje amapikipiki canke amatuktuk two bita bajaj. Turi kumwe na Mademoiselle Belize Nahimana, akaba ariwe atanguye gukorera muri rishira hamwe yitwa Upendo rigiye gufasha abigeme n'abakenyezi cyane cyane bahereye mu ntara ya Gitega aho baherereye kugira ngo bige uyu mwuga bakore uyu mwuga reka tumira mate turagaruka murakoze
Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Ndabijwi rya Amerika Samira ni Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda ikiganiro ni muri isanga muri kumwe na Oriane Tangishaka umutumire wacu ni Belize Nahimana turiko tuganira ku mwuga ukunguruza abantu biciye ku mapikipiki bigakogwa n'abigeme canke abakenyezi umwuga usanzwe umenyereye gukogwa n'abagabo Mademoiselle Belize tusubiriye kugaruka ku kibazo cerekeye ukuntu abantu bakira umwuga usanzwe waritiriwe abagabo tuvuganire gato ku muco w'ikirundi muco kirundi abantu mu kibano umwuga w'ubasiguri yuko ari wo wipfuza ko ufasha abigeme mu kuva mu bushomeri bawakira gute ubona ari kintu bazokwijukira vuba muri imyaka canke ni kintu ubona kiri kure cyane ariko wifuza kubandanya ukorera ko
nimara ko cyane icyo ni kibazo cha kamanze kubera ko abona biganiriza avuga ati bibaho bituvintu ujamwo nta kigenda nta kizopfamo kwanza mu muco wacu birako irabizi ariko mu bisanzwe ko kubera ko umuco ego ntuje kuhonyanga ngomero ko ariko nibaze yuko umuco w'u Burundi nawo tavuga yuko umukenyezi w'u Burundi akwiye gukena akwiye kudakora kugira ngo agire ico yishikanye ko nuko rero ari umwuga hari indi myuga hari abubaka ariho abagirane nawo numvise navutse narahitise rimwo kandi ndashima bamaze kugushigikira bamaze kukunda bamaze kumva bozamwo ndashimira n'umubyeyi wanje pise mama niwe sigaranye kosa ndamushimira cyane kose uko yaranteye intege niwe yama n'ahantu dukoranira turiko turavugana nabo bigeme tukavugana ndashimira abantu bamaze kuntera intege bakambwira ati Belize courage ni sawa inyuma yawe ni sawa n'ukuri bikore abashimiye cyane barahari bantera intege bambwira mbandanye nkuko hariho n'abandi bambwira yuko bitabaho atari byiza atari by'urupfasoni ariko ndazi yuko tubikora mu rupfasoni naho bibaza ko atari by'urupfasoni
yakoze cyane none ko uri ngaho mu ntara ya Gitega wibaza yuko byoba bikimeza uko ari umwuga utinyitse canke batabijukira cyane kubera uri hagati mu gihugu uramaze kuja i Bujumbura bobo ubaganirize buba byakira bate mu gisagara
murakoze cyane mu ntara iyi ntara sanswe ndimo ahubwo niho nabonye ibyo nyorohera cyane gukorera niho numvise nokorera cyane ko ni naho mbandi niho nashoboye kuvugana n'abantu benshi baho kuba ari Bujumbura bashoboye kuvuga cyane ariko naraganiriye cyane n'abari no mu ntara y'Igitega numva barabikunze bamwe barabikunda hanyuma mbona n'abakiriya bazaboneka kuko nashobora no kuganira n'abamotari bakambwira ati ahubwo uje ngaha twe nitwosubira no kuronka akazi kubera boguma bashorera mwege bashorera bigeme bashorera abakenyezi ko baba bibona kubera ko nibaza ko ari imico mu mico yacu y'u Burundi benshi baragirira confiance cyane abakenyezi n'abigeme bumva umengo nibo bantu umuntu yo kwizira umutumye ikintu umengo aragishikana rero abo bamotari n'abasore n'abapapa bahora bambwiye ati ahubwo wuze ngaha twe nitwosubira no kuronka abakiriya bararyohewe n'uwo mugambi barabishimye abo nashoboye kubibwira birabanezera bavuga ati ahubwo karibu turakucakurindiriye
umwigeme cyangwa umukenyezi none yoba agifise amakenga yoba ataranyugwa cyane wowe umubwira iki uwo muhanura iki muri make
no muhanura ko abishoboye arashobora amutumiye mwira nitumutegeka guca tera yiga imoto ko mwumvise dufisemo imigambi myinshi n'iyindi ntashoboye nta kumbure ndaza kubivuga ko mikeya ariko dufise ibikorwa byinshi hanyuma uko tuzorabona ingene biriko bigirira akamaro abariko barabikora umbure azoti ndayumva umutima nawe ukugira icyo akoze kugira ngo mufashe kuko tuzarabona abari muri uwo mugambi uri kurabateza imbere uri kurabafasha nawe kumbure azogira uwo mutima avuga ati nanze reka ninjiremo mu nyigisho ibyo ndabikore
ubu gutwara amapikipiki bihemba ngahe nko ku munsi ku muntu yarashomereye asanzwe ari muhira atacari karakora yo kwinjiza nkangahe ku munsi kumbure akabyumva akavuga ati ahe mafaranga nanje ndayakeneye no yakorera ni nkangahe ku munsi
ku munsi yaronse ibyo afungura kubera ko umuntu umuhaye moto uramuha hanyuma akaja gukora akaza kwigaburira ku mwanya wo gufungura hanyuma akakuzanira versema yakuyemo byose ibyo afungura ni kumbure n'amazi anwera kuri terrain arasigarana amahera ashobora kwinjiza n'amahera ashika ku 5,000
aho mu gisagara akoze umunsi wose ego tugire none ibindi byinshi waruvuze ufise imigambi muri rishyamwe ryanyu kuko birumvikana yuko bashobora kuza baje kwifatanya nawe mu migambi irimo yo gufasha abo bana bo mu ibarabara n'ibindi byinshi bakahumvira nuko kwigisha amamoto indi migambi iri mu ishyamwe ryanyu kumbure bwo kwifatanya nawe muri ivyo nibi
imigambi dufise turafise uwo mugambi wo kugabanya igitigiri c'abana baba mu ibarabara mu kubasubiza ku mashure no kubasubiza mu miryango yabo hanyuma ikindi kigira kabiri kubera ko nsanzwe ndakora utugenegene udukomo mu bitenge udusakoshi mu bikarato no mu bitenge udusandare n'utundi tuntu nkoresha intoki ndashobora kubigisha uwo mwuga bakaza mw'iryo shirahamwe baje kwiga ibyo hanyuma baboneyemo wa mugambi nabo bakawinjiramo kuko n'uwo nawo gukora ni handcraft navyo birazana amafaranga kubera nta mutahe bitwara dukoresha amapine udufuniko utukarato hamwe n'ivyo bitenge usanga vyoroshe navyo nyene uwo n'uwundi mugambi n'uwo gufasha aba bagendana ubumuga bwo kutava n'ubumuga bwo kutumva mu kubigisha mu kwigisha abaza mu ishyirahamwe sign language kugira ngo bashobore gufasha bajya abantu gusoba gukominika mu bandi bantu
ibyumvikana ko
ahanini nibyo ubu ndiko ndakoreramo kubera ko nsanzwe ndanabikora kuva 2013 ndi ku ishure niho niga langue des signes ama nkaza ndafasha tugiye muri groupe biblique gusenga abafasha gutegura niho nabihereye nabo bakanyigisha ni nabo bananyigishije ibyo ntari nzi ko nari nzi gusa kwandika indome n'amajambo gusa azi amasinye agacabaza barangiza gutyo bikanyorohera kubasigurira ajya bagendana ubumuga bwo kutumva no kutavuga hanyuma nkabasigurira ndamenyereza duhuriye nabo muri quartier nkabasigurira nko bagiye nko kugura ibintu hari igihe bigora gukomunika n'uwo bariko baravugana abibafasha ko icatumye kubikora ivyo navyo nabona nama niyumvira ingene nk'umuntu agendana ubwo bumuga agiye kwivuza mbega abwira ngo tuge umuganga ndetse ngo ni byiza muri iri shirahamwe twige ibi bintu iyi lantesin kugira ngo barashobora gukora nk'abavolonte hanyuma mu nyuma bakazogira ikintu bagiye bararonka ariko by'abaje mu ishirahamwe nkabigisha bakiga ku buntu bakagenda bakaca baza barafasha amaserivisi amwe amwe mu mabanki mu bintu bitandukanye kugira abantu bagendana ubwo bumuga biyumve bashobore gukominika n'abandi bantu byoroshe hanyuma harimo n'undi mugambi waciye muri uwo wo kugira ngo twigishe gusoma no kwandika abakuze ahanini ndiko ndakoreramo ubu muri iryo shyirahamwe
ego
umva yo bahinteresse na kimwe muri ibyo yashobora arahawe ikaze
ego birumvikana yuko uri kuragerageza kuronka amaktivite gushiraho ibintu abigeme n'abakenyezi bashobora gukora bakava mu bushomeri cyanke mu kubura ibyo baba barakora mu kurondera imyuga bojamwe kugira ngo biteze imbere none ishyirahamwe ryawe ko twumva harimo byinshi imigambi myinshi hari amafaranga bisaba kujya mu ishyirahamwe hari uburyo usaba kugira ngo abantu binjire mu ishyirahamwe ryanyu
nta buryo bisaba ariko barashobora kutwandikira
ego wotubwira aho bokwandikira canke nimero bokwandikira ko kugira ngo bakuronke ibifatanye nawe
ego merci beaucoup nimero bashobora kwandika ko kubaba mu Burundi cyangwa Igitega bashobora kwandikira urongoye ishyirahamwe Upendo aba akandika Igitega asaba kujamo cyangwa akarondera ku nimero akandika ubutumwa busanzwe 06 369 39 39 90
ego musubiremo
06 369 39 39 90
ego izo ni nimero bashaka kubaronka ko bakabahamagara bakiyandikisha bakinjira mu ishyirahamwe ryanyu ego hari ibindi none twoba tutashoboye gushika ko muri kino kiganiro wipfuza guhanura abakenyezi n'abigeme aho bari hose no mu byo bari barakora muri iki gihe ubahanura iki
icyo numva message numva noha umukenyezi cyangwa umwigeme nagomba kumubwira yuko ari umuntu adasanzwe ari uw'igiciro hariho ikintu kanaka imana yashize muri we kandi akwiye kukivumbura kugira ngo agire icyo ashitseko hanyuma amenye yuko kugira indoto mu buzima ari amagarde fu ni ibintu biriko biramufasha cyangwa bimukingira kudahugumba ngo ajye hirya no hino kubera ko iyo ufite iyo uri kuraja upfa iyo ugiye upfa ibyo utoye upfa ibyo ukoze kubera ko haba hari ikintu kanaka ushaka gushika ko mu buzima hanyuma mu gihe utazuba urashika kuri cya kintu ntiwumve yuko utekanye uguma ukora kugeza ushitse kuri cya kintu sinzi ko mwumvise yuko iyumviro nakigize kuva muri 2014 ubu tura imyaka urumva imyaka iriko iragira kandi ntituragerao umuntu avuga ngo wawe ngo ndabonye ngo birahebye ngo ndahebyeje ariko ndacabandanya kandi ndagikora rero nagomba kubabwira ni byiza ko umuntu yiyumvira mu buzima iyo ari karaje kubera ko iyo amaze kuhatora biramworohera ntapfa aciye ntapfa icyo akoze aba yumva by'ukuri akeneye gushika kuri cya kintu yabona mu ndoto ziwe yumva ashaka gushikako ikindi numva ni ukongera ko no kubagenzi kubaranyumviriza canke abigenye ibirinda gusaba ko kiba ari ikintu kinini kinini cyane canke ngo ndi gufasha abantu benshi ngo narose goma miliyoni ngo sizofasha aba ngo ngifo ko mbanza kugira umugwi munini w'abantu ndiko ndakorera umuntu umwe gusa uzobuyikura akorera uzobuyikura afasha uzobukoze ikintu kidasanzwe kubera ko ndashobora kudafasha abantu benshi benshi cyane ariko nkashobora gufasha umuntu muri twese bakenyezi bigeme muri komuranyumviriza hobaho umuntu umwe umukenyezi umwe cyangwa umwigeme umwe afata ingingo yo gukorera umuntu umwe guhanura umwigeme umwe ati dukura amaboko mu mpuzu dukore ntibisaba ibintu binini binini cyane juste umuntu uzo gukoze ikintu kidasanzwe hanyuma no mu kurindira ko ushika kuri bya bindi binini banza ubiryo hinduka ushaka kubona nitwaba icyo dushaka kubona bizotworohera gushika ku cyo dushaka gushikaho urakoze cyane
urakoze cyane rwose Belize Nahimana turagushimiye ku kanya wafashe ku kuganira n'Ijwi rya Amerika ku mpanuro watanze ku byumviro watanze kugira ngo umukenyezi umwigeme ahari hose ashobore kumva yuko hariho ikindi kintu ashobora gukora agahaguruka akava mu bushomeri akava mu kubura icakora canke ikindi cyumviro yoba atarasanzwe afise kugira ngo yiteze imbere mu buzima turagushimiye cyane twizere ko abigeme n'abakenyezi bakumvise bahakuriye bitari bike twizera yuko uzobandanya ushishikara mu migambi urimo turagushimiye cyane
murakoze cyane nande ndabashimiye murakoze rwose Imana ibaheze
yego
Muri isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye kurikira Ijwi ry'Amerika aho uri hose haba kuri radio kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze uraritswe buri munsi saa 10
mwari muri kumwe na Oriane Tangishaka ikiganiro ni muri isanga mwari muri kumwe na Belize Nahimana umwigeme w'umurundikazi mu ntara ya Gitega mu Burundi ariko aragerageza gufasha biciye mwishira hamwe upendo rije kugerageza gukemura ibibazo by'ubukene mu bakenyezi n'abigeme ahaherereye akifuza yuko bizoshika mu gihugu hose mu biciye mu mwuga wo gutwara amapikipiki abo bita abamota canke abatwara tuktuk izo bita kandi bajaje ndabashimiye mwese rero nizere ko muza kugira umunsi mwiza muri kumwe na Oriane Tangishaka
Banana mukunzi beya Kunzi namwe banyoni bijwi rya Amerika muntumbere yo kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi twosangiza abatwumva kubera iyo mvo ijwi rya Amerika ribasaba ko mwobandanya kudushikiriza amakuru amafoto amavideo y'ibibera aho mutuye aho mukorera aho mwiga naho mugendera mudushikiriza nibindi byimviro n'ivyifuzo mufise byo dufasha kubandanya tubashigira kunyota y'ibibara jishinga mukoresheje urubuga rwa Facebook VOA radio yacu canke inomero yacu ya WhatsApp ikurikira agasaraba 1 202 4 4 1 9 9 3 1 ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Radio, ich bin ja Amerika. Ja, bye, sowieso, chachu. Radio, ich bin ja Amerika. Ja, bye, sowieso, chachu. Muguche, die Hubuchu, Burundi. Ja, bye, sowieso, chachu. Mugutangi, jambo, uwanyagi, hugu. Yabai, isubizo chachu. Yara tanzi jambo, abarundi turiruhutsa. Mugushikiriza, icyo tubona. Bakarolero, bakarolero, batanga makuru, ahuma.